ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand ngenda kuriyo.
Martin Keringe ndabadashaka niwe turi kuba mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije nongera ndabaha nikazi banywanye mwese ba radio Nzamba gatika kawe muri ryasango ry'amakuru muri wikirundi twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya 13 ruhuma mwaka wa 2018 ayo twabatorokanije nayo akaza kuba ashingiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Kumusi ugira gatanu hatangujwe yandikwa ryo kwemeza canke guhakana ihindurwa ryibwirizwa shingiro itekanijwe mu mezi atatu abanyagihugu batari bake batari yandikisha babandanya baburabuzwa abandi batega ubwoba mu bice bitandukanye by'igihugu mu ntara ya Rumonge. Amasoko yose akaba yari yugaye kuri uno munsi wa kabiri utagira agapapuro kemeza yuko yiyandikishije akaba atari yemerewe kwinjira. Nabarani hagati y'akazi na muntu nabo basaba leta y'u Burundi guhagarika iterabwoba n'itotezwa ririko rikoregwa abanyagihugu kuko ngo yiyandikisha ubishaka. Ivyo bikaza gushimangirwa n'umuhinga mu vya politike Gérard Birankamije avuga ko atategeko na rimwe rituma umuntu ategerezwa kwiyandikisha canke gutora. Kwa 13 ruhuma naho hukuma kutasha makungara himbaza umunsi wahariwe iradio mu Burundi ariko hongwa maradio nagikora neza icyo yagenewe mu gihe ibiba mu gihugu amaradio atabishikiriza uko bimeze mu bwisanzure. Murakurikira ino samuza arongo ishyirahamwe OPEB gishinze guhanura no gucungera uko akaranga mutima k'umuga wo kumenyesha makuru kubahirizwa. Tuwafite nandi makuru twabateguriye mukanyisa se amakuru mwidonito.
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 68 40 73 244.
Ndasoko kwifuriza ikaze murano makuru kunemeje kwibabwira ku munsi ugira gatanu wiyandikwa ryo kwemeza canke guhakana ihindurwa ryibwirizwa shingiro ritekanijwe mu mezi mu kwezi kwa gatanu abanyagihugu n'ubu barababajwe n'ukuntu bariko baracugwa bufuni na buhoro ibikorwa n'ugwaruka rw'imbonera kweza umugambwe SNDFT duri ku butegetsi mu ntara ya Rumonge mu gatondo ko n'umunsi wa kabiri amasoko yose yari yugaye mu kwinjira wabanza gutanga agapapuro kemeza yuko wiyandikishije. Naye musitaneri wa komine Gashoho yasavye abarongoye mu komine ibyo yise gukubita mu mutwe wohirahira natorego cyangwa wese atayaga Petero nkuru nziza inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze.
Abanyagihugu basanzwe barangurira imirimbo mu isoko ryo kumubwa mukuru w'intara ya Rumonge ngo bazindutse basanga imisore sore y'imbonera kure yugaye isoko irabarahira yuko atanumwe yugurura iduka ryiwe atabanje kwerekana agapapuro yuko yiyandikishije matora. Agapapuro akereka iyo misore yari yigize abapolisi. Uyu munyagihugu yabibonye aratubwira ingene byagenze.
Tukindutse amasoko yugaye isoko nkuru yugaye amadanza n'umwe ariko kwinjira mu isoko atafise ikarata y'ikarata y'amatora. Ni kuvuga yuko twatangaza cyane kubona bakwagira ipeni y'ibyo bazibyanye n'igihugu ngo bakwagira imirango n'andi nyuma yabo mpaka leta ikarata yabiyandikishije. Tukibaza n'uko kwandikisha ni itegeko cyane n'icyo uko bishaka.
Abanyagihugu rero barababazwa n'ingene bariko baracugwa bufuni na buhoro kandi ayo matora abayateguye bazi neza ibyo bazokuramwo. Uyakagira ati kuki birigwa baratubuza gukora ibyacu kandi naho toja gutora bashatse bazokwiha amajwi bashaka.
Igina nico ibyo bampanze amatora nilo bayoganiza amatora nilo bazoyiharura amatora nilo namanyana yabo ibyo nibatureke abandanze iwabo amaraso twikorere imirimo yacu cyangwa imirimo yacu nukuri biratubaze cyane uno munsi n'ibintu by'akataraboneka tubonye ngaha mu ntara ya Rumonge aho ibindi saha isoko ya inkuru icugaye irugaye nta muntu mwarekwe kwinjira agafise ikarata ya matora.
Mu ntara ya Gitega uruhigi rwabandanije ku banyeshure batari yandikisha kuri itabu na ekofomahwa abanyeshure bose batari baje biyandikishije birukanywe ku ishuri no mu micungararo yaho. Ikindi caranze uno munsi ugira gatanu uyandikwa ni iterabwoba rya mustantere wa komine Gashoho mu ntara ya Muyinga. Desire Bigirimana yahamagariye muri kano gatondo abagumya banga bose bari muri komine arongoye kurasa mu mutwe uwo wese atazotora ego canke atagenda aravuga pita.
Tugeze ndeze pedede.
Ntibi
fagabara
nje
yabije namwe. Niba baraduhenze muri 2015 ibyabo twarabibonye. Ubuzoza kwabwira ibindi bitajanye na ego na pita buta mu mutwe. Abyumvise? Mwe muzompamagara gusa nsanga boshe.
Twamenyeshe yuko mu biharuro bitangwa na Seni umugujejwe amatoro rongowe na Pierre Claver Ndayicariye bavuga yuko hamaze kwiyandikisha abarundi barenga imiliyoni zibiri n'igice.
Jean-Marie Ndabashinzi umuhariri uharanira hagati y'akazi na muntu uri Giteka na usaba Leta y'u Burundi guhagarika iterabwoba n'itotezwa ririko rikoregwa abanyagihugu kuko kubwa Anshere niko yagize hiyandikisha ushaka. Uyo arongoye umuhariri Giteka akiyamiriza igihe nyangwa hagati y'akazi na muntu kuko ngo iryo yandikwa ririko rikogwa hatubahirijwe amategeko tumukurikire.
Hatangwe kwigishwa za referendum kugira ngo bahindure ibwizashingiro by'u Burundi hari bonekeje ziho nyangwa ry'agateka kazi na muntu byinshi atugaruka ku nyigisho icanishamwo iterabwoba ivugwa n'abatware bo hasi gushika hejuru. Turavuga abantu bagaruka badaciye amategeko abandi banyuruzwa kazi na yongo abandi bakicwa. Kuva aho batangwe kwandika abazoja mu matora agapapuro kwiyandikisha niko gasigaye ari urupfunguruzo gukuronka ikintu cyose gitangwa na Leta ndetse mbere no gutembera mu gihugu. Aha twovuga abagendera muri ya mabisi aja mu ntara zo hagati aho byibonekeza ko hakurebije abapolisi imbonera kure ku hantu hakoranira abantu benshi kugira ngo barabe umuntu wese atiyandikishije cyangwa n'umuntu wese yiketswe ko adashyigikiye umugambi w'umukuru w'igihugu nkuru nziza ko yofatwa agahohotega ubuzima. Muri Giteka turibaza tuti benone kubera iki Leta ihari ifise ubwoba mu gutegura abazoja muri amatora ya referendum kandi iyo nyina ariyo yavuze ko guhindura ubwizwa shingiro ari ivyo abarundi bitoreye. Twe twasahamagarira Leta yuko iyo Leta iyoreka abantu bagakora ibikorwa vyabo mu mutekano ntangere bagahagarika ubwo bwicanyi bagahagarika guhotera umurundi kuko haja mu matora umuntu abishatse.
Nayo erari nibizi aho zarongo isendika yabigisha Stebe havuga ko abo bayobozi b'amashuri bategeka abanyeshuri ko mu kwinjira mu ishure bokurekana udupapuro tuko biyandikishije ngo bazotore bariko barenga amategeko avuga ko ikibanza cy'ishure atari cha politike. Kubwiyo rero uko siko bategerezwa guhimiriza abanyeshuri kugirana ko igikogwa kurangurana ko igikogwa cyo gukunda igihugu erari nibizi.
Abanyeshuri bari ku ishuri ababwiye kwita kubahiriza imbere no kuregwa ibyerekeye politiki byose n'ibindi bimeze ko ku kugomba kwiwe ku byifuzo byiwe adategereza kuronka inyokunikana na muco wigiye kumwigisha ngo naje gukora igikorwa cya politiki icyo ari cyo cyose cyane cyane iby'amatora aho ni ukumurengera. Kintu cya mbere cya kabiri ni uko umuntu asibye gutora ni uburenganzira aba yiyase ntahuze rero ngo abihanirwe n'uwari we wese kandi ni nk'uko mu ishuri hari itegeko rivuga yuko ikibanza cy'ishuri ari ikibanza kitivanga mu bya politiki. Mu gukundisha abanyeshuri ibikorwa cy'igihugu ubikoresha mu rukundo ubikoresha mu kubaha uburenganzira bw'umwe wese iyo bamaze gushyiramo igihano iby'urukundo biba byamaze guhera ugashyiraho ibihe bituma abanyeshuri babona koko amatora akenewe hamukabaha n'umwanya wo kugira icyo bavuga. Kubana ya mbere ni uko umwana akura azi yuko mu bikorwa bya politike utereza gukoresha ingufu. Abana nimba dushaka ko bazaba abategetsi beza bazaba abarongozi beza nitubarere mu migenzo ibahiriza amategeko. Ibyo rero mu gihe bari kubakoresha abana mu bintu birengeye amategeko nabo bazokura barenga amategeko bakoresha ingufu batera ubwoba abandi.
amakuru twabateguriye arabandanya. Karoli nditijimwe mu wanye politike warongoye imigambwe iri mu runani Senarede avuga ko atahura ko banywanye bibigambwe itavuga rumwe na leta baje kwiyandikisha mu bikorwa cyo guhindura ibwirizwa shingiro kuko atakundi bogera mu gucungura agatwe kabo bivuye ku iterabwoba ridasanzwe bagirwa n'abarongoye igihugu. Karoli nditije akavuga ko ahubwo adatahura abanye politike batavuga rumwe na leta bahimiriza abanywanye babo ngo baje kwiyandikisha kuko ahubwo karatasi ari nako bazokoresha amatora y'umwaka w'2022 kandi bazi neza ko ayo matora avugwa ari indoto. Tega amatwi Karoli nditije.
Narushanije y'amahoro ngiye kunyarisha barundi nico gituma uwafashe ingo yuko umuntu wese atazoba yandikije adafite ipapuro yandikishije adoca cika umwansi w'igihugu apfungwe atotezwe bamwanze kwa jangu mu isoko bamwanze kwa jago soko afata urugendo nico gituma abantu bavuga ati nimugende kwiyandikisha turabumva kuko bagira bati abanywanyi bacu abadukunda abarundi kuko bashika ku hombo nibacungura igufa bagende biyandikishe ibyo bintu turabyumva mugabo icyo twavuga twabwira twebwe abadasigana bacu n'abarundi bose ni uko ko kwiyandikisha ari kwiyandikisha ku nguvu ntacyo bidasigura na gato yuko abantu bazoca bagenda gutora batora ego cyangwa batora uya murazi yuko bayicariye n'abari kumwe amajwi barambo baramaze kuyaharuna nkubona nkubwira amaze kubivuga kuvuga ego izo kwemezwa ku bice bashaka kuyo se tugira tuti kwiyandikisha ni byo gucungura gatwe mugabo kuza kugenda gutora bitwa ko ari gushyigikira umugambi batiyumvamo umugambi ari wa Nkurunziza nayo gusa uzoza na karambaraye mu gihugu tukagira tuti uraba aho baherereye bakarya umutima amenyo ababishoboye ntibagende ntibagende gutora. Ikindi kidutangaza iyo twumvirije abategetsi bamwe bamwe bitwa ngo barongoye imigambwe itemewe na leta mugabo bafite abanywanyi ingero babahamagarira kuza kwiyandikisha kugira ngo bajye gutora mwaka w'2022 aho rero ubu tutategera na gatwe n'abo bantu mengo ubwenge bwaradegeye ntibakibona ntibabikanura kuko mbega umuyobozi wabaza yuko ibwirizwa shingiro rimaze guhindurwa amasenyesha agahambwa burundu Nkurunziza asigira umwanya mu Burundi mbega ayo matora ya 2022 azoshoboka ko tuzayakuramo iki keretse babwiye gushera bagacika abajya bankurunziza agira ati ngo ikibanza cy'ubushinga amateka ikibanza cy'ubusitantiri ibyo rero si byo dukeneye si byo bizozana amahoro si byo bizozana umutekano si byo bizozana iterambere mu gihugu cyacu. Rero amatora ya 2022 wiyumvira ko azoshoboka ararota abirosire ntabirotore uko ari karahubye abarundi
nayo byo himirizwa byo kwiyandikisha ku nguvu rimaze iminsi ngo si ibintu bisanzwe nkuko bivugwa n'umuhinga mu bya politike Gérard Birankamije akavuga ko atategeko na rimwe rituma umuntu ategerezwa kwiyandikisha canke akaja gutora. Gérard Birankamije abazwa na mugenzi wanje Frank Kaze.
Bino bisanzwe nta muntu yova ko ari byiza kuko ubwa mbere hoho umuntu bijyanye no gutora mu Burundi haba mu bwirizwa shingiro mu mategeko yanyu n'itegeko rigenga ibyo natora nta hantu na hamwe handitse yuko umuntu abwirizwa kwiyandikisha cyangwa ndetse anabwirizwa gutora. Ni ukuvuga yuko kwiyandikisha cyangwa kuza gutora umuntu abigira abishatse nta tegeko rimuhata yuko ategereza kubikora. Hariho mu bihugu bimwe bimwe aho itegeko ririho muga mu Burundi gushika umuntu nta tegeko rihari. Icya kabiri ni uko atakuntu icyo kintu cyamenyeshejwe dufate yuko byari gushika aho leta ivuga iti abarundi bose bategereza kuza kwiyandikisha ngo bazotore byateza kuba byaravuzwe bakabyigisha abantu bakereka abantu igituma abantu bamwiza gutora cyangwa bamwiza kwiyandikisha ngo baze gutora byateza kuba byarigishijwe ibyo nabyo babyigisha nshobora kuba ari uyu mugwi ujijwe ibyo kuba gutegura amatora cyangwa bikaba leta cyangwa ubushikiranganji bw'intwaro hagati ariko umuntu arazi ubu nyine byagenze nta muntu n'umwe yigeze abwirwa iryo tegeko ryashinzwe yuko umuntu wese ategereza kwiyandikisha. Icya gatatu navuga ni uko umuntu abirabye urabona yuko nyine ariko arabikora niko bikorwa n'abantu barabikora barabuza baraburagiza abantu bakura mu mashuri bakura mu miduga cyangwa babuza abantu kuja ku bitaro abantu ndetse banafise uburenganzira bwo kubaza yuko umuntu yiyandikishije cyangwa atiyandikishije kuko mu gihe byakuba byateguwe na leta hari kuba hariho abapolisi cyangwa abasirikare cyangwa abajeje intwaro aribo bari gushobora kubaza basi wewe kubera ko utiyandikishije cyangwa kubera iki udafite aho hantu abantu biyandikishije ko nk'abandi
Jare bira nkabije abandanya avuga ko iyo ngendo yo guhimiriza kwiyandikisha ku nguvu bisa nuko leta yatanze imihoho kuko idakora igikorwa cyayo dusubire tumutega amatwi
biva ko nibaza ko biva kugene igihugu bitwawe kuko mu bisanzwe nta gihugu bitwawe neza umuntu yadukiza ngo ade kuburagiza abanyagihugu kuko urabona yuko ingene bimeze babona bariko baraburagiza abantu bababuza amateka yabo kuko babuze umuntu uja kuja ku ishure bakabuza umuntu uja kwivuza bakabuza umuntu uja kwishyira no kwizana ni ukuvuga yuko ari amateka y'umuntu ariko barahonyanga umuntu nawe yari ajeje ubufasha yuko amateka abantu bayagira koko yari leta mu gihe rero leta iretse ahagira abantu baza bakayisubirira ni ukuvuga yuko haba hari ikibazo nyamukuru gihari muri iyo leta
mbega muyabaza yuko bishobora kuzana ingaruka izihe hageze amatora
ni ukuvuga umuntu ariko araba nyine ariko barasaba abantu ko biyandikisha ku nguvu ni ukuvuga ko n'umuntu mu gutora naho nyine bazoshyiraho ubundi buhinga nk'ubwo nyine bwo kumenya yuko umuntu yatoye n'ingene yatoye benshi bazogenda gutora buri gufa kuko wagiye kwiyandikisha buri gufa no kuja gutora uzogenda gutora nyine buri gufa uzi yuko
amakuru twabategurira arabandanya ishyirahamwe mpuzamakungu ry'agati y'akazi na muntu wa Amnesty International risaba abarongoye Burundi kurekura unyena atakirinze gusabwa Jerome Rukuki Nestor Nibitanga Emmanuel Shinirimana Aime Constant Gatore na Marius Nizigimana bafunzwe bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu iryo shyirahamwe rikabona ko bafunzwe bazira ibyumviro byabo aricyo gituma bakwiye kurekurwa cyo kimwe n'abandi bafunzwe bazira guharanira agateka ka muntu Amnesty International isaba ishimitse leta y'u Burundi kubabanwa n'ingendo yo gukubagura no gutera ubwoba baranira agateka ka muntu ikemeza kumugaragara uko amashira hamwe barongoye yazi kandi ikayareka agakora yidegemvya muri kino gihe himirije n'indugwa y'ibwirizwa shingiro yoshira hamwe rimenyesha ko kuronswa amakuru ahagije no kureka abantu bagashikiza ikiri ku mutima atagutinya bikwiye kubahirizwa mu Burundi
Nidukurikira ikiwiriraho kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro
Inguru ya nyuma yo makuru kunayogye mu chama kezano makuru kwa 13 ruhumo makungara himbaza umunsi uhariwe iradio umunyawanga mukuru w'ishyirahamwe UNESCO mu itangazo yasohoye kuri uno munsi yamenyesha ku iradio iri mu bimenyesha makuru bihuza umugwi munini w'abantu Irina Bokova amenyesha ku iradio ituma abatagiraho bavugira baronka aho bashikiriza ikibabakiye mu Burundi ariko ngo yamara maradio nagikora neza ico yaragenewe mu gihe ibiba mu gihugu amaradio atabishikiriza uko bimeze mu bwisanzure ibyo bikashikirizwa na ino samoza rongo ishiramwe OPB gishinze guhanura no gucungera uko akaranga mutima kumuga kumesha makuru kubahirizwa mu Burundi tumukurikire
karaneza yuko mu Burundi no munsi amaradio adashobora gukora igikorwa cyayo nkuko byari bikwiye akaza hongera ko rero nuko mbere zasambuwe zari zisanzwe zumvizwa cyane zasambuwe muri rya joro ry'itariki 13 zijya ku 14 z'ukwezi kwa gatanu mu 2015 zikaba n'ubu zigifiswe zigiye mu binwe ya leta hariko abapolisi zitatu muri zo byerekana yuko n'ubu iradiyo ziboshe uboshe amaradiyo rero mu gihugu abantu batasoma bikuvuga kuba uboshe imitwe y'abantu ngo ntimenye ibiriko biraba mu gihugu ntihanahana ibyumvira kugira inyishu ziboneke uba ushize igihugu mu kinogo mu muzibagiza utuma abantu badashobora kuronka inyishu z'ibibazo barimwo amaradiyo rero n'umunsi mu Burundi iraboneka ko adakora igikorwa cya bitavuye kuko adashaka gukora igikorwa cyayo mbwa bahubwo ko abujijwe abuzwa na leta kuko leta yitwazo ikoresha umukazo igakoresha gusahura igakoresha kwica igakoresha ugira amategeko nishobora kureka amaradiyo ngo bishikirize kuko irazi neza yuko amaradiyo aramutse abikoze abantu barabyumva neza bakamenya icyo bakora kugira bahindure iyo leta kuko ubisanzwe n'uburenganzira bwabo iyo hari uburenganzira bukiriho mu gihugu bw'abantu
tubibutse ku ikivugo cy'uno mwaka ari iradiyo no kwinonora imitsi Nyano rero duce dusozera makuru twako tubashikiriza yo kuri no munsi wa kabiri reka mfata kanya ndabashimira mwese mwafashuma ya kudukurikira sinoreka no gushimira bagenza jo mu Rwanda bafashije gutorokanya no makuru mafitekeri ngendabaza shaka no ari muhinga bw'ivyuma ndamukengurukiye ari makuru mwe kwemashikizwa na Jewe Bertrand na kuri yo abana bifurije kuranirwa muri hose naho ubutaha.